Dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bagwanye shuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye: abashumba ba Kiliziya Gatolika y'u Burundi bababajwe n'abantu bazira ibitekerezo byabo bya politiki.
Kubijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu, abepisikopi baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe y'ukuburabuza abandi babahora ibyiyumviro byabo bya politiki.
Uyu ni Musenyeri Joachim Ntahondereye, umushumba wa diyoseze ya Muyinga, akaba na perezida w'inama y'abepisikopi Gatolika y'u Burundi. Mu Rwanda, urubanza rwa Paul Rusesabagina rwasubitswe, avoka we yabuze mu iburanisha ry'uyu munsi. Naho muri Australia, leta zirasaba komisiyo yo gukora nketi ku bukoloni bwakorewe abasangwa butaka. Mugume ku maradiyo yanyu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Myanmar, aho abasirikare barashe nanone mu baturage bari bari mu myigaragambyo yo kwamagana coup d'etat yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize, abantu 10 byibura bapfuye. Ibigo ntaramakuru mpuzamahanga bitandukanye n'ibinyamakuru byo muri Myanmar bivuga ko abantu 6 baguye mu mujyi wa Mayang mu ntara ya Magway yo hagati no hagati mu gihugu, abandi 4 biciwe umwumwe mu miji itandukanye Yangon, Mandalay, Bago na Taungo. Abarashwe uyu munsi biyongereye ku bandi byibura 60 bishwe mbere yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abenshi bazira amasasu y'intambara, naho abantu batawe muri yombi kugeza ubu ngubu bararenga 2,000. Hagati aho abasirikari bakoze coup d'etat barimo barashakira ibindi byaha umukuru w'igihugu bahiritse ku butegetsi Aung San Suu Kyi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi, umuvugizi wabo Brigadier General Min Tun yavuze ko mu 2017, 2018 Suu Kyi yakiriye ruswa y'umwe mu banyapolitike bakomeye muri Myanmar igizwe n'amadolari 600,000 na zahabu ijya kugira agaciro kangana gutyo. Kugeza ubu Aung San Suu Kyi yaregwaga ibyaha 2 byo kwica amategeko agenga ibihe by'ibiza n'agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga. Muri Australia, leta zigize igihugu zirasaba guverinoma gushyiraho komisiyo yigenga y'ukuri n'ubutabera yo gusuzuma ingaruka za kera n'izubu z'ubukoloni bw'abazungu ku baturage b'abasangwa butaka. Eugenia Mukankusi arabagezaho iyi nkuru.
Iyo komisiyo y'ukuri n'ubutabera ya mbere y'ubwo bwoko muri Australia izasuzuma ingaruka z'ubukoloni kuri bakavukire abasangwa butaka bo muri leta ya Victoria. Iyo komisiyo izagendera ku mahame nkashyizweho muri Afrika y'Epfo nyuma ihirikwa rya politiki ya apartheid n'izindi zashyizweho nko muri Nouvelle-Zélande na Canada. Muri Afrika y'Epfo, itsinda ry'ubwiyunge ryashyizweho na Nelson Mandela ryariteye nk'urukiko aho abatangabuhamya n'abakozweho n'ubutegetsi bwa bagashaka buhake bashoboraga kuvuga bisanzuye agahinda kabo n'ibyo banyuzemo muri icyo gihe. Uburyo bwo gushimangira ivanguramoko bwashyizweho muri Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'1948 n'1990. Australia, aho itandukaniye n'ibindi bihugu, yo ntiyigeze isuzuma ku mugaragaro mu buryo bwimbitse ingaruka z'ingamba zo mu bihe byahise ku bantu ba mbere batuye iki gihugu. Guverinoma ya leta ya Victoria yavuze ko igihe kigeze ngo hasuzumwe mu buryo bunoze ingaruka z'ubukoloni kuri bakavukire ba Australia batakaje ubutaka bwabo ubw'Abongereza bahageraga mu 1788 kandi bazahajwe n'umuco wo kudahana kuva icyo gihe. Mu myaka ya mbere y'ubukoloni bakavukire bishwe n'Abanyaburayi, barafunzwe kandi bakurwa ku butaka bwabo ku ngufu. Ubu imyaka yabo yo kubaho iri hasi ugereranije n'iy'abandi batuye Australia, mu gihe ibipimo by'ubukene, ubuzima bubi, ubushomeri no gufungwa biri hejuru cyane.
Ijwi rya Amerika. Mu itegeko ryayo rishya rigena ingengo y'imari yo kurwanya COVID n'ingaruka zayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateganya amadolari 11 billion y'imfashanyo mpuzamahanga. Iritegeko ryemejwe burundu n'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress ejo hashize kuwa gatatu. President Joe Biden yatangaje ko azarishyiraho umukono ejo hazaza kuwa gatanu, maze rizahite ritangira gushyirwa mu bikorwa. Riteganya ingengo y'imari y'amadolari hafi miliyari ibihumbi bibiri, arimo rero miliyari cumi n'imwe yo gufasha amahanga nayo guhangana na COVID n'ingaruka zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izayanyuza mu bigo CDC by'ibihugu no mu bigo mpuzamahanga byo gukumira no kurwanya indwara no mu kigega mpuzamahanga cyo kurwanya SIDA, igituntu na malaria cyashyize muri gahunda zacyo n'iyo gufasha ibihugu bikennye kurwanya COVID. Iyi ngengo y'imari nshya y'amadolari miliyari cumi n'imwe ije yiyongera ku yindi y'amadolari miliyari enye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye gahunda COVAX ya OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yo gufasha ibihugu bikennye 92 kubona ku buntu inkingo za COVID. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gusohoramo 1/2 cyayo. Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet w3@ radio yacu voa.com. noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 rwasubitswe uyu munsi. Rusesabagina yari yitabye urukiko atunganiwe, umunyamategeko we Rudakemwa Jean Felix umwunganira yabuze atavuze impamvu. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi.
Ubwo hasubukurwaga urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be kuri uyu wa kane, Paul Rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe. Yari amaze iminsi yunganirwa na Maitre Rudakemwa Jean Felix, kuko undi mwunganizi we Maitre Gatera Gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania azagaruka kuri 24 z'uku kwezi. Rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera ko umwunganira mu mategeko atabonetse, avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira yimwe. Rusesabagina yunzemo ati, twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye. Yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura. Iki cyifuzo cya Rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro Rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite, kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba Maitre Felix Rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko, ariko nanone buvuga ko Rusesabagina atabura natunganiwe kuko ari uburenganzira bwe. Ubushinjacyaha nabwo busaba ko urubanza rwasubikwa Rusesabagina akabanza kubona umwunganira. Abandi baburanyi nabo bakomeje kuzamura impaka, bavuga ko nubwo uregwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko, ariko n'abandi baburanyi bari kumwe na Rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa. Maitre Rugero Jean wunganira bamwe mu bareganwa na Rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranyi abarebwa n'iki kibazo bose bashyirirwaho gahunda kandi bagasabwa kuyubahiriza.
Uburenganzira bwo kunganirwa nyakuba perezida wanyu kwa bacamanza bukaba ari uburenganzira fundamental budashobora guhungabanywa cyangwa se ngo bubangamirwe igice cyo cyose n'ariho hose. Ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa Rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa, urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko urubanza ruhuriwemo n'abantu benshi. Urukiko rwabikomojeho ko ruzashyiraho roadmap kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'abunganira benshi hatazagira ubura, nanone ikaba impamvu ituma urubanza rukomeza gusubika inshuro nyinshi.
Maitre Nkundabarashi Moise wunganira Kalisita Alias Sankara we yasabye urukiko kwita kugira urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa.
Tumaze muri uru rukiko imyaka 2 igihe n'uwo twunganira, nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvanga urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'unganira cyangwa defense. Aho tugeze turi mu iburanisha rya kane, ibyo iyo kontra tuyubahiriza uko yakabaye, utayubahirije abonere konsekansi.
Izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rugwimurirwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumtura kwa zeno notu je mu Burundi ahaba shumba ba Kiliziya Gatolika basohoye itangazo bavuga ko bibabaje kubona hakira abantu bazira ibitekerezo byabo bya politiki. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Itangazo rya Episcopi Gatolika mu Burundi ryasohotse inyuma y'inama yabo isanzwe y'ukwezi yabereye ku cicaro gishasha c'inama y'abasenyeri Gatolika kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abasenyeri bagaruka ku bintu bitari bike harimo umwimbu wagabanutse bitumwe n'imvura y'umurengera yatwaye imirima ku kiza ca virusi ya corona bemeza ko cyakuye igihugu cose ariko abagwayi bakaba bakira ku bwinshi hamwe n'ibindi. Iruhande y'abarundi ndiri ibyariho bya Papa Francisco bavuga yuko baje gusuhukira muri Tanzania kubera ubukene hamwe n'impunzi zihunguka banemeza ko bacibonekeza abazivyumvira za politike bivugwa na Musenyeri Joachim Ntaondereye umukuru w'inama y'Episcopi Gatolika mu Burundi.
Ku mupaka igihugu cyacu gihana n'icya Tanzania ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaza kurondera akazi na kazoza keza muri icyo gihugu kibanyi. Abepisopi barashimye kumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi kandi muri rusangi bakakirwa neza naho hatabuze ababinuba babafashe nk'abahemu. Abepisiopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye naho agahinda katabuze hamwe hamwe kubera ubusuma bwo mu mazu canke ukuroga abandi mu gutanga ishano. Baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe yukura buzabandi babahora ibyiyumviro byabo bya politike.
Jean Kizimana mukuru w'ishyirahamwe Forcon FRIM yakorera mu ntara zose z'u Burundi ntabona kumwe ibintu n'abasenyeri Katolika.
Ibijyanye na politike uno munsi hari intambwe zagiye zirategwa bijyanye nabo bazira ibyiyumviro bya politike byabo ntabyo turiko turabona ku rubuga. Byumvikana ko uno munsi turiko turaraba twemeza ko uno munsi abarundi babanye neza kandi intambwe zitari zike zerekana ko agateka kazi na muntu gatera kubahirizwa ziriko zirashikwa ko biratangaje mwano mango hari abantu bariko baravuga ko hari abantu gihogwa ibyumvire bya politiki
ariko yeme magera avugira umugambwe SNL utavuga rwemwe n'ubutegetsi ku rwego mpuzamakungu mu kiganiro hari rya Amerika asanga ibyariho bya papa bidahuguza na gato hashimangiza turorera ibyo avuga.
Saka seseshwa rumuri iho nyango gaje gateka kazi na muntu mu Burundi yabandanya ukuri kwamye mbere n'umwino minsi twabona ko riko ririyongera cyane abantu badafite ibyumvire bimwe n'umugambwe wa SNL FDD babandanya babahotego na cyane cyane aho umugambwe wacu SNL akaruka ari hafi ni nk'uyu ndwa Yezu Krema avuka mu gweza muri komine Kanyosha muri Rira aho uyo munywanyi wa SNL yafashwe izuba riva ku murango agafatwa n'intwaro bari kumwe n'igenderetse gushika uno munsi ntibatwereka uwo muntu afungiwe nta wuzi ko ari ndwa tatibaho. Hari n'abandi bantu bagize amahigwe barafatwa bararekugwa kubera basubiye mu bikorwa by'umugambwe SNL ubu barara ntibugica babarara ku mugono ngo mwasubiye gute twari twababujije. Dufata kandi karoro nko muri komine Kiremba ejo bundi kwigina isabukuru igira kabiri musitani yagomoye izangabo ziyo zimbo nirakure bafata mayira yose ashika hantu iryo sabukuru ryari kuri rabera barazibira ngo nta munsi mukuru ngo basivye warega kuri amategeko yarakwitwa gashaya
naho umunyamategeko Jean-Zé Bigirimana arongoye tournoi la page Burundi nabasanga imvugo ya Episcopi Katolika yisiguye cyane nubuke burabategetse kugira ngo imvugo ijyane n'ingiro
ikiza cy'ijambo nk'iryo rishikirijwe n'abungire ba Ekleziya Katolika yo mu Burundi nuko dusanzwe tuzi yuko abo basenyeri jambo ryabo ari ijambo rifise inguvu kandi ari ijambo rishikira abarundi benshi tutibagiye abategetsi b'u Burundi. Kuba rero basubiye kwerekana bakadoma kuri toke yuko mu Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya gutotezwa nofata ko ari inkebuzo batanze byari ngombwa rero yuko bashobora kwibutsa yuko mu Burundi hakiriho intambwe zo gutera mu bijanye no kubahiriza abatavuga rumwe na leta.
Muri byose bwana Hakizimana twarafora ko nefa abona ko abantu bakwiye kugwiriza unyigisho
cokorwa mu gihe hari kubana neza nuko abantu babandanya bigishwa kubana neza kubahana gusonera ibyo bi byose byotuma gatakaza na muntu gahungabanya iyo abantu batagumye bigishwa birashoboka ko ibyo bishoboka bikaba mugabo no musitura batabona ko byukuri ataco tuma biba kuko n'imigu itandukanye hari nakatakaza na muntu irahari
kuva rero mabanga president Evariste Ndayishimiye yarahiye ko atazihanganira abahohotera abandi kubera mabanga canke ijunja bafise. Ndayishimiye yanatanze amabanga yo gutwara umugambo uri kubutegetsi
Zisende DFDD mu mpera z'ukwa mbere yabonetse kenshi mu biringo bitandukanye yasangira n'abandi bakuru b'imigambwe ku mazimano bwiwe yabateguriye barimo hagatongo rwasa yavuze ko yamwize ingoma mu matora y'2020 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tuve mu Burundi noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abacuruzi b'inka babiri bishwe uyu munsi bavuye mu isoko ryo mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo abaturage bakeka ko bishwe n'ingabo z'igihugu nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira abitubwira muri inkuru yaduteguriye
amakuru ava mu miryango yabo bagabo ko ari babiri bishwe ahamye ko barashwe n'abasirikare bakorera kuri Mugono bari bavuye mu Rusenda berekezaho bari basanzwe bakorera undi mucuruzi w'inka wakomeretse akabajyanywe mu bitaro bikuru byo kwa Nundu abishwe bakomoka na Gisozi no kuri Mugono Mudage niyo saba n'umuturanyi wabo zibarizwa muri rejima y'3,305 bugenzura abasirikare bakorera mu Rusenda bwabwiye ijwi rya Amerika ko abo basirikare bisha abo baturage bafashwe kandi bagiye kujya gufungirwa ibaraka muri rejima y'2,202 bari basanzwe babarizwamo andi makuru dukesha igisirikare cya FARDC amya yuko abo basirikare barimo ufite ipeti rya caporale n'undi ufite ipeti rya serge impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba n'ubu bwicanyi bwabereye hafi y'inkambi twavuganye na zimwe muri zo
njewe ibara ryaguye ejo risa n'uko ryagwiriye hafi yaho nariko nkorera kuko nariko nsanzwe mvomera itomate nakabiye mbona umugwi w'abantu baduga bacanze n'abasoda bari haguru yanje mbona umusoda arirutse yinyegeza ahantu mu gapoli ubwo nyene yagiye nsanga amasasu atangwe kuvuga ngize gutya aye umuntu arayapfuye nahavuyeho n'umuryango wanje nari kumwe n'abana n'umufasha uca turiruka ndetse nk'ubu uye nsa n'umutaraye mu nzu kubera ubwoba no kuvuga abantu bose n'ukuri nimba Imana yo tugarukira nibagerageze nkase yere n'inzego zibizezwe n'ukuri badufashe badukura aha hantu muri no nkambe kuko mwari n'umwanya nakwebwe urabona nkejo nsanzwe ndi umurimyi nari mpitanwe n'imasaso kandi ndiko ndikora twanze n'umuryango twazanye
twebwe kuvyaraye bibaye abasirikare twarabonye bararasaniye haruguru yacu baragerageje kurasa abantu bari bagiye bari batashe ariko byarashoboye kudutera ubwoba turabona yuko umengo na makenga kuko biteye amakenga kuko natwe dufise ubwoba yuko ari umwanya n'umwanya natwe dushobora kugira ingorane tukabigiramo tukagwa mu mporero mu bintu tutazi kubw'ivyo twasaba turabe babikurikirane turabe ukuntu ivyo bintu byo iko iyo byo babijya kuko twe biraduteye amakenga
nibuse yuko atari bwo bwa mbere muri intara ya Kivu y'Epfo abasirikare ba leta barasaba abaturage umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umusirikare wakoreraga yitwa Kabunambo yisharasha abaturage 12 bo mu karere ka Sangi Vedaste Ngabo bwaradijwe rya Amerika ubwira mu ntara y'Kivuye
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango w'umwamikazi w'Ubwongereza watangaje ko uzikemurira ubwayo mo imbere muri wo ikibazo cy'ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu ushinjwa. Bikubiye mu itangazo washyize hanze nyuma y'ikiganiro cy'umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri igikomangoma Harry n'umutegarugori we Meghan bagiranye na televiziyo CBS yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meghan uvuka kuri se w'umuzungu na nyina w'umwiraburakazi avugamo ko bamwe mu bagize umuryango w'umwamikazi bari bafite impungenge ku mwana yaratwite yashoboraga kuvukana uruhu rwirabura. Ildefonse Rugema Rwigemera akomoka mu muryango w'abami b'u Burundi akaba anawuvugira, asanga iki kibazo gishobora gutera ingorane mu bihugu birenga icumi byo ku isi umwamikazi Elizabeth wa kabiri akuriye. Rugema aba mu Bwongereza yaganiriye na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Intwaro y'ubwami mu Bwongereza ntiraba gusa igihugu cy'Ubwongereza, iraba ibihugu byinshi bihugu bishika 15 ariho igihugu cya Canada, za Australia, za New Zealand n'ibindi bihugu. Urumva neza yuko ari inkuru isa n'ijejwe benshi isikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu. Urumva rero ko biriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga hanyuma bigahava bije habona Abongereza ni nkabo twokwita conservateur sinzi umuntu wabivuga mu kirundi gitomoye n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo. Urumva rero iyo hajemo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami ni ikintu gitungura abantu benshi. Urumva rero byahereye ngaho gushikaho umuzukuru w'umwamikazi Harry, umuganwa Harry banamwungikiye abanyagihugu basanzwe banamwungikira n'amakete yo kumutuka yukwerekana neza yuko yagize ibitagigwa kubona yubaho kakarongora umuntu atari mu muryango navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemerwa umwiraburikazi akaba ariwe yatoye urumvizo byarateye induru. Izo rero nibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushika ubu.
N'ubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga Ildefonse.
Dukurikiranye uko ibitabo byandikwa kuko akahise kandikwa mu Bwongereza, urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure. Ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe, kuvuga ko umuntu ava mu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise hari igihe bishobora kuzimangana. Umuntu ukabona afise urukwagwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure. Aha rero icyo nshatse kuvuga ni uko n'umwamikazi wenyine, umwamikazi w'Ubwongereza, baravuga yuko mu bisekuruza bya kera hoba harimo umwirabure. Mugabo rero ibyo n'ibintu bitaje habona, ariko mu mvugo biravugwa. Kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika. Hari igihe ngira twari dufise urukoba rumwe mugabo bikagenda birahindagurika, nta izo nabyo nyine n'ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bw'abavize. Mugabo rero ku kibazo rubajije uti kure wari uwa mbere icyo kibazo cyongora kwishyura, ariko naho barabaye uwundi aho barabaye igihe kinini. Ibi rero nibyo zerekana yuko atawuba yarabaye mu bihe bya vuba, ari nacyo gituma umuganwa Harry kurongora umwiraburekazi byatunguye abantu benshi. Kandi ikindi nacyo muraba uyu mwiraburekazi nyine yarongowe na Harry nawe nyine aracanze afise se w'umuzungu akagiranye na umwiraburekazi nawe nyine umuravye ukaraba Meghan urabona yuko menga sana muzungu hari ukuntu yivuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato acanze na gato no kuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze urumva bica byitwa yuko atakira umuzungu ari umwirabure canke ari ubwoko ubundi bwa nyina canke ubundi urumva rero niho bica bigorera mugabo ku kibazo wabibajije nibaza yuko uyu ari wa mbere Megane atari wa mbere mugabo mu bihe bya vuba ariwe yabayinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza
ego baravuga ayo makuru akija ahabona hari habagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mu fasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango hari isano bifitaniye ku vyerekeye rukoba ku maraso Diana yarafise
ndiyo nibaza yuko bifitaniye isano iryo sano sirindi yuko umuryango w'ubwami nkuko umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nkuko nabivuze araba ari umuryango udashaka yuko hari mu umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo mugabo bakabigira mu buryo badashira habona kuko nkuko musanzwe mubizi muri iki gihugu na ni igihugu berekana yuko umuntu wese afise uburenganzira mu bintu byinshi muri inzo hakaba harimwo kubakana n'uwo witoreye n'ubushatse mugabo ibyuko hari inkurikizi babishire ahabona aho rero novuga nko ku vyerekeye Diane nuko nawe intambamye yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utarumeze neza mukaramuzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane mugabo yarafise ubundi bakundana imbere yaho bitaje abona urumva rero byatumye ubwo rugo rusa n'ushaka gusambuka kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana bakundanye kuva kera hanyuma uwo bakundana kuva kera akaba ariwe banavuye bubakana n'ubu bari kumwe mugabo dusubiye inyuma gato nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko umuryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abwinjiramwo nuko Diane nawe yahaguye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypt umusore yari umwarabu w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatangiye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru umuganwa umuhungu w'umwamikazi akubahuka akaja kushaka n'abandi bagabo inyuma y'urugo ibyo birashobora kuba byaramuteye ingorane cyane hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga nti kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo n'ubu murazi neza ibyo bya Diane murazi yuko urufwiwe gushiku bamwe bavuga ati yo bari accident abandi bakavuga ati yabishwe ibyo zose ni ibintu by'ibanga ry'ubwami ntawe uzi ibyo ari byo
umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dushimira bagenzi banje batugejejeho amakuru n'iki kiganiro na Rugema uba mu Bwongereza, waganiraga rero na Diane Ninazwe. Aya makuru nahangaho umurije nshuti rwose, ndabashimiye cyane. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.